Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Umwitegeko twashyizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze.
Uyu n'umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Rwanda Johnson Businge avuga ku buryo bushasha ubutungane bugiye gutangura gukora kugira igitigiri cy'abanyororo bafunzwe mu Rwanda kigabanuke. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa Mulongwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amaro Orient yahere muri RDC inama ya ONU ijejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi yarongereje ibikorwa vya MONUSCO umurwi wa mbere munini w'abasirikare ba ONU ku isi kugira ushobore gutegura amatora arindiranywe igishika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo agamije gusezerera Perezida Joseph Kabila. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'Ubufaransa yongera yemezwa n'inama ya bose yongereje ikiringo cya MONUSCO gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2019 kandi yongerezwa ibikorwa birimo gukingira abasivile gushika ku itariki y'amatora atekanijwe ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ambasaderi wa RDC muri ONU Ignace Gata Mavita ntiyashigikiye iyo ngingo. Yavuze ko izo nteko za ONU zikwiye imbere ya byose kurwanya imigwi yitwaje ibirwanisho mu nyuma zibone gukingira abasivile no kugarukana amahoro mu ntara zo mu buseruko bw'ico gihugu. Igipolisi cya Somalia gitangaza ko umuntu yitwaje inkoho akekwa kuba uwakoze ukora iterabwoba yarashe yongera yica umushingamateka i Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia ejo ku munsi wa kabiri. Umushingamateka Rukia Abshir Nor yarashwe ari mu rugo rwiwe muri district ya Shibis ni ya muri Mogadisho nk'uko igipolisi kibivuga. Abdi Wakil Abdullahi n'umukuru w'igipolisi muri district ya Bondele yabwijwe rya Amerika ko umushingamateka Nor yakomeretse bikomeye mu nyuma cyatwarwa mu bitaro i Medina i Mogadisho aho yasandabiye. Nor yari umushingamateka yatowe guserukira intara yo mu manuka ubushira uburengero imwe mu zigize amareta y'ico gihugu. Gushika ubu nta n'umwe aritirirwa bwicanyi ariko abarwanyi ba Al-Shabaab nibo bamye bagirizwa kwica abashingamateka abakozi hamwe n'abategetsi ba leta muri ico gihugu ca Somalia. Urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Ethiopia rwaratoye Abiy Ahmed ngo arurongore. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri ni radio ya leta Fana Broadcasting Corporation. Gutorerwa ayo mabanga bica bimuha uburenganzira bwo guca aho umushiranganji wa mbere wa Ethiopia agira gatatu mu myaka 2023. Ahmed asubiriye rero Haile Mariam Desalegn yatanze imihoho mu kwezi guheze igihe hari uruhagarara rufatiye ku mvo za politike muri ico gihugu ca Ethiopia. Ubushinwa bwemeje kuri uyu munsi wa gatatu urugendo i Peking rwa Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Yiyemereye kandi ko yiteguriye inama na Leta Zunze za Amerika mu mugambi wo gukura ibirwanisho bya nikleyere mu karere ko mu mazinga ya Korea. Itorokanizo ry'amakuru ry'Ubushinwa Shine Nouvelle ryashikirije ko Kim Jong-un yaganiriye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping muri urwo rugendo yagize i Peking kuva ku munsi w'Imana gushika kuri uyu wa gatatu. Urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba n'ibimenyesha makuru byo mu Japani byavuga ko hari umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru yinjiye i Peking mu Bushinwa ariko ntivyashoboye gutomora neza ko ari Kim Jong-un. imenshi makuru byo mu Bushinwa navyo byaririnze gutangaza urwo rugendo birindiriye ko Kim Jong-un asubira mu gihugu. Leta ya Perezida Donald Trump iri mu mugambi wo guhagarika programme yashiriweho gukingira abanyagihugu ba Liberia babaha muri Leta Zunze za Amerika kugira ntibasubizwe iwabo ku nguvu. Iyo programme yategerezwa kurangira kuri uyu wa gatandatu nkuramabarira muri indwi tugiye kurangiza. Iyo programme rero igiye kuzokongerwa uyundi mwaka umwe. Inyuma yaho Perezida Donald Trump asinyiye kongereza ico kiringo, ibiro by'umukuru w'igihugu White House byashikirije ko igihugu ca Liberia kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugarukana amahoro n'intwari ishimigiye kuri demokrasi. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa kabiri niho yasohoka ibitaro Hadassah vy'i Yerusalemu aho yasuzumwe ubushuhe bwari burenze urugero yari afise nk'uko itangazo ryashikirijwe n'ibiro vyiwe ribivuga. Netanyahu w'imyaka 38 y'amavuko yatowe ingwara ifatira mu bihimba byo guhema. Abaganga bamuhanuye kuruhuka no kubandanya afata imiti. Radio ya Leta yatangaje ko inama y'ibiro vyiwe ijejwe ibibazo by'umutekano itekanijwe kuri uyu munsi wa gatatu atakibuza ko iba mu gihe Netanyahu atoyitaba. Kuri izo mvo z'amagara amukitse umushikiranganji wo kwivuna abansi wiwe niwe aca ayirongora nk'uko iradio ya Leta yabishikirije.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abacitse ku icumu amajana 840 ku myuzurire yadutse muri zone Gitaza na Nyaruhongoka ejo ku munsi wa kabiri barakiriwe icese mu kigwati cyo kumutumba Muyengo muri komine Rumonge. Buramatari w'intara ya Rumonge yahavuye yijeje imiryango yatanze kibanza ico kigwati cubatswemwo ko bagiye kuronswa ahandi barima. Mu Rumonge mugenzi wacu Chrisi Munezero aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Igihe cy'isaha 6 n'igice niho imiryango 63 yahora mu ikambi y'icashi muri komine Bugarama yashika mu kigwati cyo kumutumba Mayengo. Abo bacitse ku icumu ku myuzurira yadutse mu gace ka Nyaruhongoka haraciye imyaka 2 bakiriwe n'intumwa za Leta ziri kumwe n'abarongoye intara ya Rumonge kumwe n'amashirahamwe OIM na Croix Rouge ariko arabafasha. Abo bakiriwe bose hamwe n'abantu 840 bakaba bagize imiryango 134 baje bava mu makambi bari baregeranijwemo y'Igitaza na Cashi hakaba hari mu 2016. Karita yasindiwa Mungu yashikanywe aho mu kigwati ku munsi wa mbere akavuga ko iri joro yariraye neza.
Iri joro ntako ntasimwe ndasce mundu kwanza namanza ndasenga ndasimira Imana simira n'abakuru baturondereye hama ntandasinzira itiro ndaryamye ntiryagira urugera kubera twari tugowe cyane imvura yaragwa ugasanga dufise amateso ku bana abana tugakuru turago twatiba tujyamye ko basusanga uburago bwazovye bukarosura kuryama imvura ihise nuko turonderera nk'ako gatahe tukadandaza niyo byizigiro twogira kandi niwo kubaho.
Hejuru yabo bahuye n'imyuzurira ico kigwati cyo kumutumba Mayengo cakiri imiryango 40 yatanze igitarinjwe n'igice ico kigwati cubatswemo. Nimbona Theophile aserukiriye imiryango 40 yatanze itongo ico kigwati cubatswemo avuga ko barindiriye inshumbusho ya Leta.
Yego bwa mbere haraciye mutugorana ariko mu nyuma twarategetse turemeranya ko amatongo badutwaye bazodusubiriza yandi ariko ayo matongo rero turaronka turacarindiri twarasezeranye ko buri muntu arwawe itongo bazomuha inzu muri izi nyubako mu nyuma bakazoca bamuha uburinganire bw'itongo bungana n'iri izindi bamutwaye. Twifuza ko bobikora vuba tukaronka ako gataka kugira ngo natwe tuharangurire imirimo y'ibifungurwa bidutunga.
Celestin Nifasha musitanteri wa komine Rumonge yijeje iyo miryango 40 ko igiye kuronsa uburaro naho kurima.
Abenegihugu bo muri Cabara Mayengo bari basanzwe barimira hano byo kuri kuko twaraciye mu mpinga nyinshi turarondera hirya no hino twasanze aho honyene niho yitwa hafi yaho muherereye ahandi twari twaronse hari mu yindi zone ya kure cyane mu minago by'ukuri twabonye uko bitakunda umuntu apfuye ngaha rero by'ukuri twaratoye hanyene muri zone kigoye nabayishi barahazi abakuri imitumba barahazi kuko habaye amadesane menshi cyane kugira icyo kibanza bakirondere nizere yuko igiye kugenda neza
iyo miryango yose hamwe uko ari 174 igiye kuba muri ico kigwati cyo kumutumba mayengo igiye kuronswa impapuro z'amazu bahawe ayo mazu muri iki gihe aracubakishijwe amahema abagira neza bakaba bemeye yuko buhoro buhoro ayo mahema azogendera sumirizwa n'amatafari abo bashikirijwe amazu kuri uyu wa kabiri bari bamaze imyaka 2 mu makambi ifata kibanza y'icashi no mu gitaza aho mu kwezi kwa mbere k'2016 bari bacumbikiwe bakaba arabacitse ku icumu ku magenekerezo ya 2019 ukwezi kwa gatatu 2015 hamwe no kwigenekezo rya kabiri ukwezi kwa 11 2015 nyene mu myuzurira y'amazi avanze n'ibibuye amahero byasituye amazu 320 hamwe n'inyubakwa z'amashure 33 muri ico gihe abantu baharugwa ku 1,600 ntibari bafise aho baba urumonge Chris Munezero ijwi rya Amerika
tuvi mu Burundi tuje muri Congo abarundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bategerezwa kwimugwa ahitwa Mulongwe ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mugenzi wacu Vedaste Ngabo araduha inkuru
kubera ubuzima bubi impunzi zo mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda zimazemo igihe cy'umwaka wose abana n'abagore ndetse n'abagabo bari basohotse inkambi bikorera imizigo ndetse n'abandi bafata ibyapa bivuga yuko barambiwe n'ubuzima butari bwiza bamazemo igihe cy'umwaka wose kuri mikoro z'ijwi rya Amerika izi mpunzi zari zasohotse inkambi yo mu Rusenda zerekeza mu nkambi ishasha y'Imurongwe n'amaguru inkambi iri mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda zagiye zitugaragariza zimwe mu mpamvu zakoze iyo myigaragambyo
Bavuga turafise ingorane n'ukuri abantu bo muri Akeye. Turamaze umwaka n'igice ari abafunze imyaka 2 bari muri Akeye. Twebwe twavuye mu materanzite dukubise amezi 9 umwaka batubwira yuko imarinda ari twebwe tuzotangira inkambi. Ariko abantu bataramara n'amezi 5 bose nibo batangiye kugera mu nkambi twebwe turiko turahangayikirino turarusha nitugiraho twituma nitugiraho tujyama turara nk'ahantu ho mu ngurube abagabo bobo reka mama bagore turafise ikibazo
ariko nyuma y'iminota igera kuri 20 izi mpunzi zisohotse inkambi yo mu Rusenda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere ifatikanyije n'igipolisi yagaruye izo mpunzi mu nkambi yo mu Rusenda izikoresha inama aho umuyobozi ushinzwe impunzi mu karere ka Fizi Tresa Mimkombozi yasobanuriye impunzi yuko mu byumweru 2 biri imbere bazazimurira mu nkambi shasha y'Imurongwe iri mu karere ka Fizi nubwo biruko izi impunzi zivuga yuko zitizera gahunda zahawe na komisiyo y'igishinzwe impunzi yo kuzimurira mu nkambi shasha mu byumweru 2 biri imbere kuko atari bwo bwa mbere bazisezeranya kwimuka ariko masagahera mu kirere
mugabo rero nubwo baduhaye izo tariki 15 twebwe nitwigeze tugira icyizero na gito bivanye yuko batangwe gutanga itariki 15 bongera baduheza izindi 2 muri zo 2 indwi imwe n'igice yari majije kurangira urumva hari asigaye kindi gice kugira ngo za 2 nazo bari batanze nyuma y'izo tariki 15 zishike nizo tariki 15 rero baduhaye ubwo nta cizero na gito dufise ayo makuru yose baduhaye turazi neza kare kuduhenda impamvu amahangare ariyo mbo aha naho turi mu mahangare turi muri Akeye yoroka bya ari bavuze rero uti hako murindirira aha ahubwo ni mugende murindirire aho bazobasohorera nyene kugira ngo mube muragumye ngaho muri Akeye aho twoca tugira icizero
izi impunzi zigera kuri 500 zimaze umwaka wose mu bihangare zitangaza kandi yuko hari byinshi zihomba birimo n'uburezi bw'abana ndore ko hari abana bamaze imyaka 2 batiga kubera yuko umwaka umwe bawumaze mu nkambi z'agateganyo ndetse n'uyu mwaka bakaba bawumaze mu bihangare byo mu Rusenda ari nabyo bituma abana benshi bahinduka inzererezi
kibazo cy'abana bacu nyene kirakomeye kubera ntibiga ni bamayibobo bagiye iyo ruguru ngo bagiye gusenya bakubitirayo baja kuyitanganika bakabakubitirayo ngo bariko bari imboga z'abandi rero ibyo bigaca bitubabaza kandi twari tuzi yuko iterambere ry'abana ari kwiga urumva rero twari dukuye natwe kugira aho dushitse kugira ngo abana bacu bige natwe tugire imigambi dukoze ejo hige ejo tumenye kazoza kacu nakabana bacu
inkambi shasha y'umurongwe impunzi zo mu bihangara byo mu rusenda zifuza kujyamo ikaba irimo impunzi zirenga 3000 zageze ziva mu nkambi z'agateganyo za Monge Monge Kavimvira ndetse na Sange badasengabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
Tuve muri Kongo tuje mu Rwanda hari kibazo c'abafungwa igihe kirekire bataburanishwa leta itegekanya kubivugurura umushikiranganje jeje rw'ubutungane Johnston Businge yabisobanuye mu nama nshingamateka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sunta Koboyi yarabikurikiranye tumutega amatwi
Ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ngo asobanure ku bibazo bigaragara mu butabera Minisitiri w'ubutabera Johnston Businge yavuze ko hari amategeko arimo kuvugururwa azarushaho kunoza uburenganzira bwa muntu Minisitiri yagarutse cyane ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwari bwemerewe gusaba ko umuntu yakomeza gufungwa by'agateganyo inshuro 12 Minisitiri Businge avuga ko ibi bigiye gusubirwamo
ni kwa kundi umuntu urumucamanza amufunga iminsi 30 yitwa ifunga ry'agateganyo iyo minsi 30 irangiye agomba kugaruka imbere y'umucamanza bakamurega icyaha cye mu mizi akakiburana cyangwa se hagafatwa ikindi cyemezo cyongera ya minsi ubu twashizemo ko na ya minsi 30 iyo bakugaruye umushinjacyaha akaza gusaba ko kuvuga ati sindarangiza iperereza nakoraga nasabaga ko munyongerera iminsi umwitegeko twashizemo ko agomba kugaragaza icyo yakoze muri iyo minsi 30 ishize ku buryo umucamanza icyemezo afata gishingira ku kazi umushinjacyaha yakoze asanze ntako yakoze ubwo bivuze ko azajya avuga ati twaguhaye iminsi 30 ntacyo wayikozemo uyu muntu turamufunguye azajya akurikirana urubanza rwe ari hanze
Minisitiri yanagize icyo avuga ku ifatwa n'ifungwa ridakurikije amategeko rijya riboneka cyane cyane mu nzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha uyu muyobozi yavuze ko iki kibazo kigiye kurangizwa n'amavugururwa ateganywa kuri za sitasiyo za polisi izi nzego nazo zigiye kuzahabwa ubushobozi bw'ikoranabuhanga rizabafasha gucunga imifungire umubare w'abagororwa bafungiye mu magereza y'u Rwanda nawo abasenateri bawugarutseho uyu ni senateri Mushimiyimana Polinaire na senateri Mukasine Marie Claire
hagati ya 2016 na 2017 mizagereza z'igihugu hinjiyemo abantu barenga 111 ni benshi cyane niyo ngavuga ntari kuko ntambabazi tujya tugira iki kirabujwe mu mategeko yacu ntabwo giteganywa bigenda bite
kuriya gukomeza gutekereza ku mihanire rwose bikomeze binarebe no mu mateka yacu uko ubutabera bwakorwaga simpamya ko gufunga abantu ari umwimerere w'abanyarwanda ariko nibindi byose byashoboraga gukoreshwa kugira ngo abantu bacibwe imanza ariko bebe guhinduka banze
Minisitiri Businge avuga ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo
muri penitentiary reform policy n'ubu barimo kugerageza gushyira mu bikorwa duhindura umuntu vuba bishoboka ku buryo dushobora ntitubuze uwinjira ariko dushobora gutuma uwinjiye asohoka vuba kandi asohoka yarahindutse twatekereje izindi nzira ntekereza ko zizatwunganira ariko sintekereza ko arizo zatwunganira ku buryo bugabanya cyane abantu b'abagororwa bari mu magereza turashaka ko uburyo bundi bwo gufunga umuntu atari muri gereza harimo na za mikandara electronic monitoring umwanya wo kugufungira muri gereza uwe ngufungishije ka kantu bakakwambike ku kuboko
abasenateri banibajije urwego rwemerewe gushyiraho ibihano bavuga ko hari izindi nzego nyinshi za leta zitari iz'ubutabera zijya zimvikana zica abaturage amande ndetse bikaba byagera no kugifungo
ariko hari ikintu njya mbona kimwe kiba mu nzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi ariko usanga zifite nko muri mushingano zabo ikintu cya regulation ugasanga urwego rusa hari nk'inzego zisa nkaho zishyiriraho ibyaha n'ibihano tuvuge nka rura cyangwa akavuge nka polisi y'igihugu ugasanga bashyizeho ibwiriza ngo uzakora iki cyaha azahanwa gutyo ugasanga harimo no kumufunga no kumufungira muri kasho avuga ntari ko izo nzego zifite wenda ni iyo ni debu umuntu yazana mu gihe cyo kwiga code penal izego zifite ubasha bwo gushiraho ibyaha n'ibihano bigenda bihinduka umwaka kuwundi bihabwa uburemere uko izo nzego zishakiye.
Minisitiri w'ubutabera yavuze ko atarazi iki kibazo ariko ari umukoro ahawe.
Code penal harimo ibihano n'ibyaha ariko sintekereza ko hari urwego rutanga igihano cy'igifungo. Ntabwo ntekereza ko ruhari, ndaza kureba neza, ntabwo narimbize. Ariko ibi bihano birimo amande, ubwo ni ukureba amategeko ashyiraho, amategeko atanga ububasha ku buryo urwego nk'umujyi, nka rura, nka polisi bashobora gushyiraho amande ku kintu. Ndimo ndatekereza ko bigomba kuba bihera ku itegeko, the mother law ibitanga. Turaza kureba dusanze ari ikitemewe n'amategeko twagikoraho vuba vuba cyane.
Mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kirimo kuvugururwa, bivugwa ko kizabonekamo ibisubizo byinshi byasaga nk'ibibangamiye urwego rw'ubutabera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abatumye urugomero rwa Kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu kiyaya cy'Imburutuzura mu ntara ya Bubanza bagiye gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba w'uyu wa kabiri mu ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka arabidushikiriza.
Ikibazo cy'urugomero rwo kuruzi Kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri 2009 kirarajishinga abakenguza amateka bakengurutse kubona kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi yarabitavye. Umukenguza amateka Imakire Ndabaneze yatoye mu ntara Bubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu. Umukenguzi w'amateka Imakire Ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri 2009 rwategerezwa kuvomera amahegitari arenga 222 n'8 yo mu kiyaya cy'Imbo yo hagati mu makomini ya Gihanga na Bubanza. Ibikorwa byategerezwa kumara imyaka tatu none birababaje kubona muri 2018 ubwo rugomero rutaruzura kugira abugwa rugenewe batangure kurukoresha. Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe uburinyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguza amateka yibukije abo bakenguza amateka imvo n'imvano yo kutuzura k'urwo rugomero.
Tunagize amahigwe narakoze mu biro by'icegera cyaka ari umukuru w'igihugu umuyobozi mwishikira cegera cy'umuyobozi mwishikira. Ibi byaraba ndibuka neza raporo ya mbere twagiye ku rubuga tuza twerekana yuko hari ibikorwa biriko birabomoka urugomero utaranahera. Ico gihe nibaza ko byambereye ikibazo kuko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu byarayanganye. Sinari nzi ko nzo umushikiranganji abakonseye baza kubidefanda muri deze vice presidence batubwiye bati aba bantu ntibibakurikirane kuko bari bafitiye amahera bazoca bagenda hanze. Icyo cyabaye hariyo abantu rero baje babitanga ati baragenda hanze. Icyo yabashitse nahamagaye ba bakonseye ndababwira ati uko nabonye mwahanuye abandi nje ndabona ntitwashoboka nibaye murakura meza nace ndabarunga igiteka kuba baragenda kuruhukirayo.
Abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa vya leta babajije umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi ikiriko kirakogwa. Bwiga ivyubatswe boba muzobisambura kugira mutangure kubaka gushasha mbega nimwasubira gutangura kubaka. Nimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira. Inyishu kuri ico kibazo ni uko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bariko bakora ibindi vyigwa. Ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha vyo kubaka urwo rugomero nk'uko wajejwe uburinyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguza amateka kuri uyu wa kabiri.
Baravuze ko urugomero ruzosubirwamo, hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo gusambura. Ariko mu gusambura hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cangwe ubwo buhinga jewe sinobumenya. Ariko ico bikora bitegerezwa gusubirwamo. Bariko baratubwira yuko miliyaridi zigera 19 ubwo rugomero rwotangura rugakora nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza ico cigwa giheze ntazotunanira kumobiliza kuko ni kibazo kandi n'igikorwa nkora mutima ico dusaba gusa nuko namwe mwotubiruhande kugira ngo muri budget iki kintu kibe prioritaire.
Abakenguza amateka w'u Burundi basanga abatumye ugo rugomero rwatwaye amamiliyaridi 9 y'amarundi ari abo guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane. Umushikiranganji Dawugide Rurema yemereye abakenguza amateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo, avuga ko baba bakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, nka Ijwi rya Amerika.
Ubu naho ni wa mwanya mushikirizwa ikiganiro Amerikana kibashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kugaruka ku kibazo cerekeye intwaro mu gihugu.
Mbanje kubaramutsa, mwaramutse neza. Mu 2015 umunyamakuru Nicolas Christophe wa New York Times yanditse ko kuva mu 1968 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe barashwe barutaga abanyamerika bose baguye mu ntambara zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanye zikomatanije. Ejo bundi kwa gatandatu w'icyumweru gishize abantu bagera hafi miliyoni imwe n'igice bari biganjemo cyane cyane abana b'abanyeshuri bakoze imyigaragambyo mu gihugu cyose basaba ko intwaro zimwe na zimwe zicibwa mu gihugu kandi ko n'imyaka y'amavuko abantu bemereweho kugura intwaro yiyongera. N'ubwa mbere mu mateka abantu bangana gutya bakoze imyigaragambyo umunsi umwe. Bari bafite ibyapa byanditseho ko kuva mu 1991 abantu bishwe barashwe kugeza ubu barenga 490 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ni ingero zimwe kuko ni nyinshi cyane zerekana ko ikibazo cy'intwaro kiremereye. Kuki se zidacibwa? Bituruka ku itegeko nshinga ryemerera buri muturage wese gutunga imbunda. Byanditswe mu Burundi mu 1791 nk'uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Itegeko nshinga rivuga kandi ko uburenganzira bwo gutunga imbunda budashobora guhonyorwa na gato. Muri iki gihe intwaro ziri muri rubanda zirenze ubwinshi bwabo. Ku baturage 100 hari intwaro zirenze 101. Kaminuza ya Harvard yatangaje ubushakashatsi buvuga ko mu 2016 imbunda zari mu maboko ya rubanda zari 265,000,000. Bishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa mbere mu bihugu birimo intwaro nyinshi mu baturage. Iki kibazo cy'intwaro gihora gitera impaka z'urudaca mu baturage ubwabo, mu bashakashatsi, abarimu ba kaminuza, abanyapolitiki no mu nkiko. Urukiko rw'ikirenga ubwarwo rwaciye imanza byibura 8 guhera mu 1875 kugera mu 2016. Buri gihe ruhora rushimangira ko gutunga imbunda ari uburenganzira ntavogerwa bwa buri muturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara rero abazirwanya noneho bamaze kubona inkunga iremereye ya John Paul Stevens. John Paul Stevens yabaye umwe mu bacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1975 kugera mu 2010. Ubu afite imyaka 97 y'amavuko, yibereye mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri we imbunda by'umwihariko imbunda nini zikwiye kujya mu maboko y'umutwe w'abantu wemewe n'amategeko, zikwiye kuva mu maboko ya buri muntu ku giti cye. Kandi yemeza ko ariko yamye abivuga akiri no mu kazi ke k'umucamanza. Avuga ko impamvu yatumye itegeko nshinga rihinduka mu 1791 zitakiriho muri iki gihe tugezemo, kandi byaba ari n'uburyo bwiza bwo kuzirikana ubuziraherezo abazira ubwicanyi bw'imbunda bose. Impaka rero ziracyari ndende, naho bariya abana b'abanyeshuri bo bavuga ko aribwo bagitangira ko batazatezuka kugera igihe amategeko ahindutse. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nagihumurije, ndabashimiye rwose. Murakarama, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri cyo kiganiro Amerikana yabashikirije aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.